Turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijuri yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana nini nahazwe ingingo nkuru ziyagize president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF bamaze iminsi bagaba ibitero mu gihugu ciwe kunyeguruka bakava iyo bari hose bakishikana bitagenze uko bakarimbuka.
Of course they will be prosecuted, but if they do not come out they will all die.
Uyu ni president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni muri make ahagira ati bitanze nta nkeka bazohanwa ariko batabikoze bazopfa. Muri Republika Demokarasi ya Kongo naho abitwaje birwanisho bataramenyekana banyuruje abanyagihugu b'abashinwa batanu hano makuru yose adi muyo turambura handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika makuru ya treka tuyahere muri Sudan habasirikare batembagaje ubutegetsi imigambwe itandukanye n'abategetsi b'abasivile bashitse ku masezerano agiye gutuma uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Abdallah Hamdok asubirana ubutegetsi. Aya masezerano aratomora ko abahoze muri leta Hamdok n'abanye politike bose bapfunze kuva ubutegetsi bwiwe gutembagazwa mu mpera z'ukwa 10 barekurwa. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ishamwe mpuzamahanga makungu onyu ni zimwe mu mpande zagize uruhara runini kugira ngo aya masezerano aza gutangura gushirwa mu ngiro no munsi kwa Mungu aboneke. Amasezerano yo gusubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile muri Sudani abonetse inyuma y'indwi zitari nke abanyagihugu bari bamaze bakora imyerekano basaba ko abatswe ubutegetsi babusubizwa. Abaganga bemeza ko n'imiburiburi abagera kuri 15 baguye muri ino myerekano bahitanywe n'amasasu y'abacungera umutekano. Amakuru abagezeho ni no kwise ku ijwi rya Amerika mushobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere muri Republika Demokarasi ya Kongo abanyagihugu batanu b'abashinwa bari basanzwe bakora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro ahitwa Mukera turi muri secteur ya Mutambara territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo bari banyurujwe n'abantu bitwaje inkoho bataramenyekana. Ibindi kuri no nkuru tubaza umenyesha makuru yacu Vedaste Ngabo.
Umuyobozi wa societe civile muri Mukera Bwana Bonane Christophe avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa 3 abantu bataramenyekana bate ku gihugu gicumbitsemo bashinwa bacukura mu buye gakiro kiri Mukera bashimuta bashinwa batanu bica umupolisi umwe ndetse bakomeretsa undi. Yagize ati
kwa majira ya saa 3 za usiku kwenye eneo ambapo ni kan
hari saa 3 za nijoro ahari icumbi ry'abashinwa bacukura amabuye kumva amasasu menshi yarashwe n'abantu bataramenyekana. Nyuma yo gutohoza twasanze bashimusa bashinwa batanu batwara ibintu byinshi ndetse bakomeretsa umupolisi umwe undi na
warakambaho wamechukuliwa na kubebewa na hao watu na vitu fulani na vitu fulani vimechukuliwa hapo. Kuna jeruhiwa polisi moja na mwingine mmoja kufariki.
Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko abo bashinwa bari bamaze amezi agera kurane bari Mukera bakorera sosiyete icukura amabuye ya Beyond Mining kandi ko bakoreraga Kananda, Itota ndetse n'Isimbi. Twavugishije umuyobozi wa territoire ya Fizi Bwana Kawaya Mutupila Eme kuri iki kibazo cy'ishimutwa ry'aba bashinwa atubwira yuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha anti yafata telefone yacu gusa zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu karere ka Fizi zari Mukera ahashimuti wa bashinwa zivuga yuko hashimuswa abashinwa batanu kandi ko bari gukora amatohoza yo gushaka kumenya abashimuswa abashinwa naho babatwaye. Societe civile igaragaza yuko iyi societe ya Beyond Mining yatangiye gukorera aho Mukera tariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka nyuma yamwe mu masezerano yari yagiranye n'abaturage batuye Mukera arimo kububakira umuhanda wa Mukera Katanga kubaha amazi imirimo ndetse no guhingurane bamwe mu baturage abo bashinwa bacukura amabuye mu mirima yabo. Iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere giteye impungenge abaturage batuye muri Fizi byashoni bagaza n'umushakashatsi ku bibazo bibera muri Fizi na Uvira na Mwinga aragaruka kwishimutwa ryaba bashinwa
ariho nabashobora gutera bari abashinwa ubwoba kugira ngo ba monopolize marché y'inoro bumva deja ariho mamotise menshi kuko igihugu cyacu kirimo amabuye y'agaciro hari abantu bashobora kwihisha inyuma y'abari abanzi bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba abashinwa abashinwa bakuremo akarenge hanyuma ariho basigarana babonye n'amabuye y'agaciro muri kino gihugu cyacu icyo nacyo kirashoboka iyo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma bari abantu bashimuta ababashimutse bashobora kuba bari babakeneye nk'amafaranga kugira ngo nibabafata basabe ababatumye kugira ngo babahe amafaranga baze kubareka.
Mu kwezi kwa cumi gushize abantu bitwaje ibigwanisho bari bashimuse nabwo abakozi batatu bakora International Medical Corps bari bavuye Baraka bagiye Rumanyi mu turere twa Fizi na Uvira na Mwinga. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye kuko hari aho basanga n'abahinzi mu mirima bakabashimuta. Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika uvira mu ntara kivuye epfo.
Vedaste Ngabo urakenuye tuve muri Congo twerekeza muri Uganda aho president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni asaba abarwanyi ba ADF kwishikana bitagenze uku bakibonera ko Museveni yavuze mu ijambo ryiwe rya mbere ku bitero by'iterabwoba byagabwe i Kampala ku murwa mukuru wa Uganda. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi akwijwe rya Amerika muri Uganda.
Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu mu ijoro ryo ku wa gatandatu, Perezida Museveni yavuze ko habayeho kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano, ariko ko ibi bitero bibiri n'ibindi byari biherutse mu kabari no muri bisi itwara abagenzi bimaze gukangura abashinzwe umutekano, ubu akaba amaze gusenya imitunganyirize y'uwo mutwe wa ADF uvugwa kuba uri inyuma y'ibyo bitero. Museveni yihanganishije abapiriwa babo muri ibyo bitero, anasaba abanyagihugu kuba maso mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziri mu muhigo w'izo ntagondwa, avuga ko zitagifite ayandi mahitamo uretse kwitanga.
We now know a lot about these terrorists. Of course some are not yet arrested.
Ati ubu tuzi byinshi kuri uyu mutwe wa ADF, ariko benshi ntabwo bari bafatwa. Inama nabagira bose, hari abihishe muri Kenya, Tanzania, Mozambique, Congo no muri Afurika y'Epfo, nuko bakwitanga kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Tuzabashira mu butabera bitanze.
Congo, South Africa, surrender and save themselves. Of course, they will be prosecuted, but if they do not come out, they will all die.
Ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashire. Muri iki gihe rero turasaba abanyagihugu bose kuba maso, kuko mu gihe izi ntagondwa zose zitarafatwa zizakomeza guteza umutekano muke. Perezida Museveni yongeyeho ko intagondwa za ADF zaneshejwe ku butaka bwa Uganda, akabuza irimo gukoresha ibice by'igihugu cy'igituranyi cya Congo kitabamo ubutegetsi guteza umutekano muke muri Uganda, zikoresheje amafaranga zikura mu bucuruzi zikora muri icyo gihugu.
Now for ADF, it's now a business because they are in Eastern Congo, which has no government.
Ati byabaye ubucuruzi ku ruhande rwa ADF kuko bifatiye agakiye ko muri Congo y'Uburasirazuba katagira ubutegetsi. Bacuruza imbaho, bagacukura amabuye y'agaciro nka zahabu. Ibyo nibyo bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo gukora ibibi. Bo nta nubwo bashaka ngo umutekano muke uveho, kuko bawuboneramo inyungu. Ubu turi mu biganiro na Leta ya Congo, izo ntagondwa tuzazibona kandi tuzirangize. Abaperezida batandukanye ku mugabane wa Afurika barampamagaye kuri iki kibazo, mbizeza ko turimo kugishakira umuti. Iki kibazo cya ADF tugiye kugikemura burundu. Museveni yanenze abakuru b'imitwe y'iterabwoba ishingiye ku madini bakoresha urubyiruko mu bikorwa by'ubwiyahuzi, babizeza ko ngo bazaja mu ijuru. Yibaza impamvu abakuru b'iyo mitwe bo batiturikirizaho ibyo bisasu kugira ngo nabo baje muri iryo juru bashukisha urubyiruko kugira ngo rwiturikirizeho ibyo bisasu bihitana inzirakarengane. Bwari ubwa mbere Perezida Museveni avuze ku bitero byashigisha umujyi wa Kampala mu gitondo cyo ku wa kabiri, bigahitana abantu bane abandi bagera kuri 30 bagakomereka barimo n'abapolisi. Ibi bitero abashinzwe umutekano bavuga ko byagabwe n'abiyahuzi babiri bo mu mutwe wa ADF hano Kampala ku murwa mukuru wa Uganda, na cyane kuba byarabereye ahantu hagenzurwa cyane n'abashinzwe umutekano. Igitero cya mbere cyabereye hafi n'ikigo cya polisi igenzuye umujyi wa Kampala, ikindi cyakurikiyeho kiba nyuma y'iminota itatu yonyine kibera hafi cyane inteko ishinga amategeko. Kuva ibitero by'iterabwoba byatangiye kubera mu gihugu mu kwezi gushize, polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 30 bakorana n'umutwe wa ADF ubiri inyuma, kandi abarenga 10 bo akaba bamaze kwicwa barasiwe imbere mu gihugu, bamwe bakanasanganywa ibikoresho by'ibisasu bya bombe. ADF ni umutwe wa Kiyisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda, kandi akaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Congo, cyane cyane Ibeni. Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziherutse gutangaza ko ADF yamaze kunga ubumwe na leta ya Kiyisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya Mozambique. Ukurikije Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, iyo mitwe yombi niyigize umutwe wa leta ya Kiyisilamu wo muri Afurika yo hagati, cyangwa se IS Central Africa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Umurwi w'igihugu jejo agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi CNDH mu mfunyafunyo urashima ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ibihano ku Burundi. Ivyo bihano vyafashwe bivuye ku mvururu zo mu 2015 vyarimwo ukuziririza abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi kwinjira ku butaka bwa Amerika no gufata amatungo yabo. Ibindi kuri no nkuru na Elo Jurika neza akuri Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Iyi ngingo ya Amerika gukura ibihano ku Burundi iri ku minwa yose y'abarundi ba mu gihugu no hanze yacu sohotse. Eka n'ibinyamakuru vyaje mu gihugu hagati mu karere na mpuzamakungu niko kuko. Turetse President Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ashimagira ati, ku izina rya leta n'abanyagihugu b'Abarundi no ku izina ryanje nyene ndashimye iyi ngingo ya nyakubahwa Joseph R. Biden. Nta tangazo ryasohowe na leta. Umuvugizi wa leta yatubwiye ko atacaragera kuvuga kuri iyi ngingo, ariko kuri kitegura itangazo izobishikiririzamo. Mugabo mukuru mu rw'igihugu ujeje wataye akazi na muntu CNDH 67 Muraba yatubwiye ko ingingo nk'izi zihinguva afata ingingo kugira ngo bakomeze kurusha agateka kazi na muntu.
Iyo igihugu kiko kirakora utwigoro kugira gisimbataze agateka kazi na muntu na demokarasi, amakungu akabibona akabishima, bitanga ingufu ku bantu batandukanye. Nibaza ko rero ibi bizofasha inzego zitandukanye gusubira kwisuzuma barabiko hari uturenge tundi twadusigaye bashobore kuducyohora.
Impinduka ni muri abavuga nashaka niko yagize yarongoye ishyirahamwe ry'igiteka rihani agateka kazi na muntu barazemeza, ariko hari cyane ingingo ugutezurira abagizwa mabi
muri utwo twigoro. Cyane cyane bivuga mu ngingo zimwe zimwe umukuru w'igihugu yagiye afata. Mugabo rero turatewe amakenga yuko iyo ngingo yo gushyikira leta y'u Burundi umengo iza ifuta ibyaha byagiye bikogwa imigwi yose. Umuntu aca yumvira ati none ga abo nabo barejejwe nyine, icabuje amahoro u Burundi ni ukudahana ubandanije iyo cyane cyane nkegeye ayo mabazo basubira yibonekeze.
Ikurwaho rya bino bihano ni intsinzi ikomeye kuri leta y'u Burundi n'abakunzi bayo. Mu minsi iheze inama ya ONU ijeje wataye akazi na muntu yari yafuse mu rwego rwa ONU watohoza ku vyaha vyaba vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ibusubiriza n'umwanditsi arabagateka akazi na muntu. Ariko bamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka IDH babona ko hatari bwagere, akavuga ko atacahindutse ku rubuga. Kakinate Zakian umushakashatsi muri iryo shirahamwe rikora amatohoza ku Burundi akabakoreye ku karere k'ibiyaga binini hafi imyaka 25 uko ni kabisobanura Ijwi rya Amerika.
Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière, mais ces derniers mois on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante.
Bagusezerana guhindura ibintu n'ubutungana, ariko ibyo biherera ku karimi kareje gusa. Hari cyobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nkuko ababarizwa igufa n'ababurirwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza.
Et la réalité comme l'illustre les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport.
Mu ngingo yasohoye kuri uyu wa kane, perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko icyuka cyahindutse cyane mu Burundi, na cyane cyane kuva mu mwaka uheze aho ubutegetsi bwahinduka mu Burundi. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye aja mu mabanga nyuma y'amatora, anemeza ko abategetsi bari baratswe uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Amerika nk'abatembera cyangwa abarondera kuhaba bikuweho. Kwa 2012 kwa 11 2015 leta ya Obama yari yafatiye ibihano bimwe mu bihangange mu gipolisi cy'u Burundi n'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi wa mwaka nyene. Muri bo harimo Alain Guillaume Bunyoni umushikanganji wa mbere w'u Burundi, akaba ico gihe yarajejwe ubushikanganji bw'umutekano. Godefroid Bizimana umuhanuzi wa president Ndayishimiye yari cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi Gervain de la Kobucha. Umushikanganji w'ubu wajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yari umuhanuzi mwishikira mu bushikanganji bw'umutekano n'abandi. mwari bashatse guhirika ubutegetsi bakanavyemangira bavuga ko bashaka guhagarira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro bemeza ko vyahonyanzwe n'ingingo ya CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi y'ugusubira gutanganya kwigendera Pierre Nkurunziza nk'umukandida kugira ngo yitoreze ikindi kiringo cateye impari. Harimo General Godefroid Niyombare na General Sylvestre Ndayirukiye yashengereye mu ibohero rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka. Kwa gatandatu ukwezi kwa 11/2017 President Donald Trump yongereje ikiringo cy'ibihano. Anthony Blinken umunyamabanga wa Leta ya Amerika yatangaje ko ibihano vyakuwe ku bantu 11. Naho Amerika yakuyeho ibihano Burundi kuva mu ntango za 2016 uracari mu bihano by'umwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo zose bwa Leta kubera imvo nk'izashikirijwe na Amerika kandi uwo muryango akaba ari wo uronsa amafaranga menshi y'imfashanyo Leta buri mwaka. Masoko y'ijwi rya Amerika i Bruxelles mu Bubiligi yaribwiye ko atankeka n'ibihano bizofutwa. Kuva hadutse injyane zaturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015, Uburundi buracafatwa nka bimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cyo gutorana kubigeme n'abakenyezi cifashe gute mu gihugu cy'u Burundi? Abakobwa n'abagore batorana gute? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabiganira ko na Claudette Niyonzima aserukira ishyirahamwe ryiyemeje guteza imbere umwigeme w'umurundikazi n'umupfasoni hamwe na Justine Nkurunziza umurundikazi aba mu gihugu cya Canada, akaba we ashinga intahe ahanini y'ingeni wabo bagabuye ubutunzi atakuvangura umukobwa n'umuhungu, ndetse mu muryango wabo banamutoye kubasamuragwa w'umuryango.
Novuga ko n'ikibazo kihari, ikibazo kitaraboneka umuti, kubera ko uno munsi uraje usanga hariho amasezerano mpuzamakungu igihugu cyashobore kugenda kirashyirako umukono, ariko naho cyashyize ko uwo mukono ugasanga kuko n'ibiri ko birashyirwa mu ngiro nk'uko twari tubyiteje twebwe abigeme n'abakenyezi. Ahantu ugaruka nko kuri article ya mbere iri muri declaration ya Cede Twadorom, aho ivuga ko abantu bose bavuka bangana imbere y'amategeko. Ariko naho biri uko gutorana, navuga ko kiri iki kibazo naho hariho imiryango imwe igerageza kuza irabitunganya uko yo nyene yiyumvikaniye, ugasanga nk'ubuye nko muri Mirie Irbe biratandukanye no muri Mirie Rihane, aho usanga mu bisagara niko novuga canke mu mujyi imiryango ishobora kugaburira abana babo mu buryo bungana, bose bagafatwa kumwe bitandukanye cyane mu misozi cyangwa ku mitumba. Aho usanga hoho umwana w'umwigeme iyo hageze ibijyanye no gutorana arotswa ikivi cy'ukurimiramwo kimwe, hama icyo kivi nacyo nyene ntuba urekuriwe kugikoresha ikindi kintu na kimwe kiretse kukirima. Byumvikana ntukikotesha, ntukigurisha, urarima mu gihe ubyo butakihari, naho wagiye kubaka ntibaza kubaza ibijyanye n'icyo kivi. Rero byumvikana yuko ikibazo kijyanye no gutorana, navuga ko ari ikibazo cy'ubutungane hanini, kavuga ko ari ikibazo cy'ubuntu, mbere kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumugano bwa sosiyete. Ibyo ndabivuga kubera nk'iyo turi ko turaraba nko muri za sentare ingene imanza zo gutorana kenshi zigenda, kubera ko ata tegeko riba rihari donke risimfungwa, usanga kenshi bishimikiza imanza zaciwe kugira ngo batunganirize ababa babituye cyano kwita mu gifaransa ngira résidence rero muri ico gihe haraho bigorana cyane kuko na cyane cyane umucamanza yisunga icyumviro kiwe cy'ukungene abo n'ibintu n'ukungene byabwirizwa kugenda rero bigatuma umwigeme ashobora guhabwa ibidakwiye kuko na wa mucamanza ubwiwe aba ari umurundi kandi akigendera mu mico y'ikirundi rero novuga yuko ikibazo cy'ugutorana n'ukuri ikibazo cy'ubutungane cy'ubuntu kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumuga bwa sosiyete ku butungane kubera abantu bavutse ku babyeyi bamwe botegereje mu bisanzwe kugira uburenganzira bumwe bisigura ko amategeko atari akwiye gutoranya hama kuri icyo cy'ubuntu naho kubera ko nta umuntu twese dufite ubuntu mu bisanzwe buduhinyiriza kwishyira mu kibanza cy'abandi rero kumbure différence de traitement yategereza gusigurwa na différence de mérite menot de condition kubera ko byari bikwiriye yuko umuntu ahabwa ikintu kubera akimerika hatarabwe uburyo twavutse kuko twese twavutse kumwe sino ni kubera ikibano kiba gifite umuco n'umugenzo kandi ufite de valeur novuga nti umuco si wo guheba nanjye ndashyigikiye ko umuco ugumaho mugabo nimba hari ibikwiye kuba ameliore cyangwa kwisununurwa nabyo byari bikwiye kurabwa bikisungwa
Claudette rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine nyine na Justine araza kuzamo ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika aho bari hose uwa mbere ni Aloise dufite kuri telefone Aloise we irindi zina rya hose ni iri
Imana irambona Aloise bien fifite iyumviro nuko ku kintu kijyanye no gutorana ku bagore cyangwa ku bakobwa mbumengo ntitari gikwiye guteza impari cyane kubera ibyo bagiye babigaruka ko kesi mu Burundi icyo nashyikiriza ni uko abakobwa kubera yuko iyo bariko barashaka gutorana ngo banganye n'abahungu mbumengo ni ibintu bigoye cyane kubera bica bisaba yuko bamwe ba mama batubyaye nabo baca basubira inyuma nabo ngo baje gutorana ugasanga rero biriko biteza impari mu miryango cyangwa mu kibano
yego
icyo numva rero ni uko babandanya bahabwa kirya giseke babaremewe n'umubyeyi
kuri telefone dufite na Jean Bosco
nabumva
irindi zina ryawe ni irihe
amazina yanjye yo kuri Facebook ni Alexandre Manuata ariko uri niyo mvuge Jean Bosco icyiyumviro ni ukukivuga ku bakobwa bashobora gutorana mu migenzo y'ikirundi kuko twe twakuze tubibona twakuze tubona yuko umukobwa bahabwa nyine bahabwa icyo bita ikizi kugikuraho rero njye mpagewe nk'igitekerezo cy'iwanjye umuntu umenga bakujyeho imigenzo y'ikirundi
radiyo Ijwi rya Amerika Claudette we abasaza bawe baracyakomeye ku muco w'ikirundi rwose
Aloise yavuze ko kumbure umwigeme cyanke umwigeme ngo mu gihe atagiye kubaka ariho yoroswa iryo tongo acarashimikira cyane yuko kumbure umugore yamaze kujya kubaka atosubira kujya gutorana iwabo kubera ko aba afite itongo yagiye kubaka mudakumbura iyo aba yari hafi nari kumwibariza none ko nawe nyine nimba ari nk'umusore nawe nyinazozana umugore eske uwo musiki wabyo bagiye gutorana siko uwo mupasa niwe n'abazogenda gutorana hama none ubu ndetse n'ibyo ko kumbure twemeranije ko ari uburenganzira bw'umurundi wese bw'umuntu wese kiremwamuntu tukaba twavutse mu buryo bumwe uyu munsi iyo aza kwisanga ari umwigeme cyanke ari umukenyezi yari kuba ariko abitanga muri iyo ntumbero nyine yari kumva avuga ati jyewe bampe icyo kizi kimwe kumbure ibindi nabyo ntware ibi byinshi kubera ko ndi umuhungu jyewe kumbure aho ibambewe nari numva yuko kubera ko twese turi abantu kandi twavutse kumwe ahubwo twese twari dukwiye gushyira ku gatima imbere kukumva kurondera akumva yuko ego n'ibyo ko dutorana ibyo ababyeyi basize twari dukwiye kubibamo kumwe hama maze agatima kukumve ko nawe reka arondere ibyiwe akaba ari cyo ashyira imbere cyane kuko jye mbona umenga defo ibihe bigeza kugirya amenyo n'ibinebwe hariho abagiye kumva ati umubyeyi igihe yararondeye ibi ko ndi umuhungu nta kamaro kukuronderwa cyo usanga amenyo na hagiyemo na mauvaise gestion kubera ntashobora gufata neza atunganye ibintu neza kandi nyine byarondewe rero je numva ikintu novuga ko turi bamwe twavutse kumwe turi abarinzi twese kandi n'imbere y'ubutungane tungana nari numva yuko ako gakina abarinzi dukwiye kugahindura nta muntu n'umwe numva yoba baramushyitse ari karameregwa nabi atari ko araronka ibyo yategerezwa kuronka hamazeho yumva nyine ari umuntu afite ubuntu bwuzuye rero kumbure nogeza ngaho kuri Aloyize hama kuri Jean Bosco avuze ati kumbure hagiye gutorana k'umugenzi w'ikirundi waba uvuyeho yewe siko ndabibona kubera ko umuco w'ikirundi ntibivye n'icyo kintu kimwe cy'ubutorana gusa ako ni akate kamwe mu byinshi kandi noneho nimba yumva yuko uwo mugenzi ego wari uhari kuva kera hariho n'iyindi migenzo yari ihari mugakirisiko epoke yagiye iragenda uko hagiye harabaho evolisiyo hariho ibyagiye bikurwaho kubera aho kumbure twabonye tuti iki kintu nticyari gikwiye kugenda gutya ayi nuko kera ta mukobwa batajya ku ishuri cyo kimwe n'umuhungu bakiga amashuri amwe maremare ugasanga umwe bamubwira ati wowe witeho udukorwa two mu nzu ubundi yiteho ibiiye ariko ibyo no munsi byaragiye birahinduka wasanga hariho ibisata bigenewe cyangwa abakenyezi batigamwe ngo byagenewe abahungu ariko byagiye birahinduka kandi ibyo bica biza gukontribiwa novuga mu iterambere cyangwa muri developema y'igihugu rero tanke yuko icyo kintu tutariko turacumva kumwe novuga ko ari intambamyi ikomeye kino umuco w'ikirundi nta muntu n'umwe yashyigikira ngo uveho ariko sirisaji ko habaho dezameliyorasiyo nabyo byokorwa kugira ikibano kibeho gitunganije neza kandi abantu bose bumva nyine bajwisa yuko ikibano gitunganijwe
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hanyuma mbazanire umushyitsi wa kabiri Justine Nkurunziza
twebwe ingene twabifashemo nibaza yuko ubwa mbere novuga yuko icyo gutorana jewe zibirimwo kuko ndiko ndavuga kuri bose kuko cawibaza toma nk'umuntu afite abahungu umunani tuvuge naho twafite abahungu gusa abahungu umunani abo bose rero murabona itongo ingene ringana benshi niba afite amatongo manini si benshi bafite amahegitari none rya tongo ubundiho uteretse n'iz'amategeko niwe arigaburira abo bana umunani abo bahungu umunani nabo bazobyara bate basubira abagabura buzoba ari ikintu cyitwa ubunywenywe n'izina ry'uwarirongeye rizofugika twebwe rero twavuze tuti n'umubyeyi wacu yari asigaye yavuze ati bane itongo rya so ntimuze murimanyagure bizobe umuzana w'urukundo hagati yanyu kizobe ikintu muzohurirako murikorere ko mwese baba abahungu baba abakobwa bibe itongo ry'umuryango kuko niho atangura kurigaburira Nzeyimana Hakizimana Nderagakura ibintu bose bakagabura umwe wese akacagira abana undi bose agacagira abuzukuru abo bose bazoza bari aba bwa bunyenyi bw'itongo none wumva turi ko dupfite nicyo cyane cyane umubyeyi n'abasaza bacu bahagaze ko baravuga bati reka riguma ari itongo rya data rifite izina rya data tuzoheze turikorere ko nka koperative kandi ndamaze kumva n'abandi babigize gutyo
hanyuma mukazagabura mukazasangira
ibivuyemo
kandi ku buryo bungana
itongo ry'umuryango yirondereye icyo kintu twagihagaze ko tweze na mama ni wewe nyine yabitanguye kuko yavuga ati none nimwagabura muzorigabagabana gushika ryari kuri ku babyeyi twebwe turangana umubyeyi wacu ntiyashatse kuturutisha bamwe n'abandi kuko yadukunda twese kimwe ahubwo ikindi kintu cyabaye iwacu no mu yindi miryango mike mike gitanguye kuba ni uko nabijya bya Samuragwa bagiye hamwe bakumvikana na basaza banjye
Samuragwa hagati aho ngaho nagira ngo mbwire abanyarwanda ko ari umutware w'umuryango
babigiye inama na mukuru wanjye n'abo basaza banjye na mama yari akiriho baraheza batora jewe bambereza iyo responsabilite
Ubungu ubundi wowe samuragwa w'umuryango kwa papa wawe.
Ibyo binyegeze inyuma y'imico byose biva ku miryango, biva kukuntu imiryango yugurutse, biva kukuntu ababyeyi bugurutse, biva kukuntu nawe umuvukana bugurutse.
Akarindo ngaha duce dusoze amakuru n'imbwani tukaba tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikro. Mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Ibiganiro vy'uno mugoroba vyegeranijwe na Facile Gebehu. Twe mikro izina rya bagenzi bacu tubikebanuye, tubifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Naho ubutaha.